Ubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya RS Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli yavugwa hirya no hino ku isi, tuyatangurire ku mugabane wa Afrika neza na neza mu gihugu cya Sudani. Amasasu yarabandanije gusanirana ku mugwa mukuru wa Sudani kumugoroba wo ku munsi w'ejo wa kabiri, naho abahanganye bemeranije gutanga gahengwe k'amasaha 24. Ababibonye bavuze ko bumvise ibisasu biturika hamwe no kurasana mu bice bitandukanye ku mugwa mukuru Khartoum. Hari nyuma yaho hatangarijwe ko guhoza amasasu kwabwirizwa gutangura isaha 12 z'umugoroba w'ejo wa kabiri. Atia Abdullah Atia ni wo muri sendika y'abaganga bo muri Sudani yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko amasasu yabandanya yumvikana ejo ku mugoroba. Mu gatondo kw'ejo kuwa kabiri nyene abakuru b'impande zishamiranye niho batangaza ko bemeye guhagarika kugwana. Hari nyuma yo kuremegwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abategetsi bo ku mugabane wa Afrika basabye ko intambara no gushyamirana bihagarara. Abashyamiranye bemeye guhagarika intambara nyuma yaho umushyikiranganji w'imigenderanire wa Amerika Antony Blinken avuganiye kuri telefone na Generale Abdel Fattah al-Burhan hamwe na Generale Mohamed Hamdan Dagalo bariko barashyamirana. Uwa mbere arongoye igisirikare cya Leta, uwa kabiri akaba arongoye umuhari w'abaparakomando wiswe Rapid Support Forces. Bose uko ari babiri yabasabye gutanga gahengwe kugira imfashanyo zishikire abazikeneye. Yabasabye kandi kumenya ko bakwiye kuzirikana umutekano no kuroranirwa kw'abasivile, abadiplomate hamwe n'abakora mu bisata bitanga imfashanyo. Akamo ka Blinken kuri abo badacana uwaka muri Sudani ni kamwe mu bundi bwatewe n'abategetsi batandukanye ku isi barimwo ndabashikiranganji b'imigenderanire y'ibihugu indwi biteye imbere kuruta ibindi ku isi. Umuyobozi mukuru wa OMS yavuze ejo kwa kabiri ko amakuru ava mu bategetsi ba Sudani avuga ko abantu barenga 270 bamaze kwicwa hamwe n'abarenga 2,600 bakomeretse. Hanze y'umugabane wa Afrika ni ku mugabane wa Buraya, Komisiyo y'Ubumwe bwa Buraya ejo kuwa kabiri yasabye ibihugu bigize uwo muryango kongereza ibitigiri by'abasaba ubuhungiro byakira babanje gushikira mu Butaliyano. Ibi bisabwe inyuma yaho abashika muri icyo gihugu kiri ku nkengera za Mediterane barushiriza kwiyongera. Ubutaliyano nibwo shikiro ry'amato azana bimukira bava mu buraruko bwa Afrika. Benshi bashikira mu izinga rya Lampedusa riri mu manuko bw'Ubutaliyano. Komiseri ajejwe igisata cy'amafaranga akoreshwa mu ishyirahamwe rya Buraya Johannes Hahne yavuze ko inkengera za Lampedusa ari iz'umugabane wa Buraya. Ku bw'ibyo abimukira bahashikira bakwiye ngo kuba umutwaro ku bihugu byose bya Buraya. Yavuze kandi ko Ubutaliyano bwonyine bwakiriye abimukira barenga 300,000 mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka wonyine. Bamaze kwiyongera ku bice hafi 300% ugereranije n'ikiringo nk'iki nyene mu mwaka uheze. Kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa gatatu uyu mwaka hamaze gufa abimukira benshi muri Mediterane ugereranije kuva mu 2017. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze mu ntango z'uku kwezi ko abantu hafi 441 aribo bapfuye bariko baragerageza kujabuka ku mugabane wa Buraya. Mu makungu kandi perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ejo ku munsi wa kabiri kuwe n'umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Kevin McCarthy baganiriye kuri telefone. Yavuze ko yagaragaje ko Ukraine ikeneye ibindi bigwanisho hamwe no kongereza ibihano ku gihugu cy'Uburusiya. mu butumwa yashikirije kuri Twitter. Perezida Zelensky yanditse avuga ko yishimiye McCarthy ku kuba Kongere ya Amerika idahengeshanya gushigikira Ukraine ndetse no mu bikenewe bya gisirikare. Yavuze ko yihweje uko byifashe ku rubuga rw'intambara Ukraine ikeneye byihuta burende ibikoho bya muzinga, ibisasu byo kwikingira mu kirere hamwe n'indege z'intambara. Kuri iyo ntambara nyine, mushikiranganje w'Ubushinwa jejwe kwivuna abansi yaremereye Uburusiya ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri mu bya gisirikare igiye gushigwa ku rundi rugero rwo hejuru. Iri tangazo ryemeza ko Uburusiya n'Ubushinwa byongereje urugero rw'ubucuti mu bwa hafi busanzwe bufitaniye muri iki gihe cy'intambara muri Ukraine. Umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Ubushinwa General Li Shangfu yaraganiriye na mugenzi we w'Uburusiya Sergey Shoigu. Uyu mubonano ukurikiye uwo yagiranye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku munsi w'Imana i Moscow. Li yavuze ejo kwa kabiri ko ibisirikare byabo bizoshira mu ngiro ibyumvikanywe n'abakuru b'ibihugu byabo no kwagura ibisata byo gukorera hamwe mu bya gisirikare. Bizo kwagura kandi ubucuti mu guhanahana ubuhinga mu bya gisirikare no gushoreranira ibigwanisho. Yongera koko ugukorera hamwe azogushitsa ku rugero rushasha.
Urakoze Aloys Bigirimana ku makuru yo hirya no hino hejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi amakuru yuzuzanya yemeza kuwahoze ari umushikiranganje wa mbere Anangi Yome Bunyoni yoba yaratorotse igihugu ejo kuwa mbere. Igipolisi n'igendereza vyarasatse ingo ziwe ziri Bujumbura no mu Rutana. Yaroje buri kaneza araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Umuhana w'u Bujumbura mu gisagara cy'ubutunzi aho Generali Bunyoni yasanzwe aba ijwi rya Amerika ryabwiwe ko atari abapolisi n'abakozi b'igendereza bamusanze bajya gusaka ku munsi wa mbere. Amakuru ya nyuma ava mu masoko yegereye umugenerali yatubwiye ko yamaze kuva mu gihugu yerekeza muri Tanzania. Intara ya Rutana ababyeyi biwe baramuka ihana imbibe n'icyo gihugu. Niyo ntara nyene ya masoko yacu avuga ko yaciyemwo kuko arakarere azi neza kandi yafise n'amuyobora mu nzego z'umutekano. Inama yo kumufata yari yakoreshejwe mu cibitoke mu nyuma arabimenya nta wuzi wamenye ibanga wari we. Ni kwamwe mu masoko yacu yegereye umugambwe Sende David de n'ibiro by'umukuru w'igihugu yiganije ujya Amerika. Ku bantu bamwe basanzwe begereye General Bunyoni baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batifuje ko amazina cyangwa amajwi yabo batangazwa uwo aba yatawe muri yompi kuva gikurwa canke iminsi yakurikiyeho. Mugabo leta itinyigisure ca Tanzania aba batubwiye ko Tanzania yoba yagabishije Burundi kwishobora kuwufatira ibihano birimwo ukubwimuhora aho kuzana ibitoro hamwe bwohirahira bugafunga Bunyoni. Kugera ubu dutangaza inkuru nta tangazo na rimwe ry'inzego z'igihugu riravuga ku bijanye n'uko Arenga Yome Bunyoni yoba yarahunze igihugu. Gusa amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yari yatwemereye kuri uyu wa mbere ko kuva kuwe akagabanirizwa abajejwe umutekano ataracitwaza abajejwe umutekano bari ku rugiwe yasohotse muhira. Ijwi rya Amerika twifuje kumenya icyo ubutegetsi buvuga kuri iyi nkuru. Desire Nduwimana umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yatubwiye ko ari mu ikonji ry'akazi yarwaye yataco yoshikiriza. Gatoni Hosin Gilen umuvugizi w'umukuru w'igihugu ari nawe iperereza ari kukira ibiro vyiwe telefone yahamagara ariko ntiyayitavye. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano Pierre Nkurikiye we twasanze amaze iminsi mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu. Generali Bunyoni yari amaze amezi umunani n'iminsi mike yakombowe mu mabanga. Guhunga kwiwe bivuzwe mu gihe yantwazangabo yari ikomeye mu by'umutekano iri mu minwe y'igendereza. Iyo nayo ni Colonel Desire Uwamahoro atwara igisata c'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE. Iyindi ntwazangabo yari yafashwe irumvirizwa imbere yo kurekurwa na Alfred Innocent Museremu. Haruhande yivyo Alfred Innocent Museremba avugwa kugera kuri uyu wa mbere yaramutswa igisata cy'iperereza ryo hanze y'igihugu yasubijwe na Colonel Pierre Claver Nzisabira yahora ari umunyamabanga ntayegayezwa w'inama nkuru y'igihugu y'umutekano yahajejwe igendereza ryo hagati mu gihugu kandi bikaba bitamenyekanye cyane yavuye muri ayo mabanga bitewe n'uko ubu inyandiko zigena bakuru mu rwego rw'iperereza zigirwa ibanga cyane n'ivyamuka bibaye impamo General Bunyoni yazobabaye mushikanganje wa mbere ahunze Burundi kuva bwitwa izina azobabaye kandi n'umutegetsi wa mbere wo ku rwego rwo hejuru ahunze intwaro ya President Evariste Ndayishimiye bimanye ingoma mu mpera z'ukwa gatandatu 2020 inyuma y'urupfu giturumbuka rwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza bombi bita sokuru w'Abarundi eroje uri kaneza juju ya Amerika.
Mu Rwanda hari imwe mu miryango yo mu karere ka Kicukiro ivuga ko yabuze abantu bayo batwawe n'inzego z'umutekano mu majoro atandukanye. Eric Bagire Ubusa afise inkuru y'imvaho.
Madamu Saverina Nyiraneza numwe muri abo bavuga ko babuze abana babo kuva mu rukerero rw'itariki ya 12 z'uku kwezi. Yemeza ko mu mudugudu wa Rugwiro mu Gatenga abantu bambaye gisivili n'umupolisi umwe wambaye impuzankano z'akazi babinjiranye mu gipangu ahagana saa 9 zo mu rukerera babategeka gufungura babatwara umusore Thierry Ishimwe w'imyaka 19 y'amavuko.
Bucye yari ku wa gatatu birangije umwana njya kumwandikisha ntanga amazina ye barambwira ngo nta urimo kwihangana birananira ndongera ndandikisha barambwira ngo umwana nta urimo.
Bwana Christian Udahemuka n'undi mubyeyi wa Ishimwe nawe ahamya ko abamutwaye babanje kumutera ubwoba kuko yari yanze kubakingurira
nyifungura tayari umwe yese asharije imbunda direct pistol arayinunga ku mutwe ngo mwanga gufunguriza inzego z'umutekano. Ndabasubiza inzego z'umutekano zigenda nijoro mu aya masaha ya saa 9 hafi saa 10 z'ijoro ahita bambwira uti icara hasi ntago nta kindi nasubije nicaye hasi barambaza ati umuhungu wawe ntago uti umuhungu wanjye amaze iminsi arwaye araryamye maze kubasobanurira gutyo ngo turamushaka ndababaze se muramushakira iki muri iki gicuku.
Uyu muryango uravuga ko kugeza ubu utaramenya aho umwana wabo aherereye mu gihe batanze ikirego mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB babasaba ko babafasha kumenya irengero rye. Bavuga ko yatwawe n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Pickup Vigo yambaye ibirango bya GR 718F y'ibara ry'umweru n'ibirahuri byijimye. Aha ku Kicukiro abaturage bemeza ko hatwawe abasore bagera mu 9 kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Ijwi rya Amerika ryakunze kumenya amakuru ya bamwe basiragiraga ku buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru bakeka ko bashobora kubona amababo. Ubwo babishingiraga ku muryango umwe wagiye kubaza kuri polisi Gikondo umuntu wabo wari warabuze bakababwira ko umurambo we wari mu bitaro bya Kacyiru. Zawadi Mushimiyimana avuga ko inzego zibishinzwe zababwiye ko musaza we Nuru Sharifu w'imyaka 20 y'amavuko yishwe n'abagizi ba nabi. Duteguriye inkuru bamwe mu bari babuze ababo batubwiraga ko batangiye kubabona mu bigo by'inzererezi kandi ko inzego z'umutekano zibakurikiranyeho ibikorwa by'ubujura. Madamu Madina Mukarugira ubyara Nuru yabwiye Ijwi rya Amerika ko bamushyinguye kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Uyu mubyeyi akemeza ko mu bihe bitandukanye umwana wabo yari abana ni yataba no murugo
umwana tukamukorera ibintu bishoboka byose akakunanira wakoritse nkawe koko nta kintu yabuze afungwa buri munsi afungwa n'ubundi umuntu afungwa atari igisambo ubundi buriya rero umwana iyo yananiye ubwo ibimubayeho byose ubwo ntagomba kubyirengera ibyo nta nicyo biba binandebaho.
Iyo ugerageje guperereza amakuru ajyanye n'ifatwa ry'abo basore usanga bafite ikita rusange cyo kuba barigeze gufungwaho mu bigo by'inzererezi. Twabajije bwana François Asieri Kabagema umukuru w'umudugudu wa Rugwiro mu Gatenga hamwe mu hakuwa abo basore yemeza ko yarazi imyitwarire ya Ishimwe.
Uwo bavuga yarafunzwe.
Yarafungiwe iki subwo?
Yarafunzwe gufata abana nyine w'abana bakitwara neza mu myitwarire yabo kwa agenda biba bakabafata bapfumuye idirishya bambuye abana amatelefone nta bindi bishyashya.
Mu Rwanda muri ibi bihe hari uduce bigoye kugenda nijoro kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ni nayo mpamvu hirya no hino bigoye ko hacamo byibura iminsi itatu hatumvikanye ibikorwa byo kwica barashe. Abo polisi y'u Rwanda iba yatangaje ko ari ibisambo n'abandi bakekwaho ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubwicanyi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yabwiye Ijwi rya Amerika ko abo yibuka bafashe bari kubakoraho iperereza ku bikorwa by'ubujura n'ubundi bugizi bwa nabi.
Wende bajyanwa no kwireba ariko icyanzu cyo hari abo twavuganye n'ejo hari umudamu twavuganye mbwira ko umwana afitwe na polisi ko numvaga nabo bivuga no ku maradiyo ndetse arambwira ngo ubwo se ngo ari hehe muhuza na polisi ahafu afungiye kugira ngo bagende bamumwereke bone nabwiye nafite na polisi ari iperereza turimo gukora tumubwira mu polisi ngo bavuganiranije ngira ngo kugeza n'ubu ntaragiye ariko giye iki kibazo nagisobanura
barakiye kwa hikize
ubujura n'ubugizi bwa nabi nyine barwabagira bati
mu minsi yashize umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aherutse gutanga ubutumwa budashidikanywaho kuri ibi bikorwa
hari insoresore zirirwa zifashe mu mifuka hirya no hino bwakwira zikajya gufata mu mifuka y'abahisi n'abagenzi turajya kutubwira abo bantu yuko ibyo bintu bitemewe dutekereza rero yuko abo bantu bakwiye kureka iyi ngeso na ubundi icyo twabasezeranya nuko amakuru tugenda tubona ari butanga umusaruro ukomeye cyane kuri abo bajura cyangwa kuri ibi bisambo
ababuze ababo bagakomeza gushaka kumenya irengero ryabo
niba banamushinja n'ubujura ngiye umunyina umubyara ubujura bwe ntabwo nzi nta n'ikintu bigeze bamufatana none mwamfasha nkamenya ngo umwana yazize iki
kurundi ruhande abakurikiranira hafi by'ibi bikorwa bakemeza ko biba ari ngombwa guhashya abakekwaho ubujura n'ibindi bikorwa bibi haramandi basanga kuba abashinzwe umutekano bahita babarasa bishobora kuba binyuranijwe namwe mu mategeko mu 2017 umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watunze agatoki inzego z'umutekano z'u Rwanda uvuga ko zihutira kwica aho kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho ibyaha birimo n'ibyoroheje ni mukegeranyo wise all thieves must be killed ngenekereje abajura bose bagomba kwicwa wavugaga ko hishwe abagera kuri 37 biganjemo abo mu burengerazuba bw'igihugu ehabagirusajwe rya America ikigali
mu Burundi kutaganiriza abakiri bato kubijanye n'ubuzima bw'imyororokere biri mu bituma abana b'abakobwa batwarinda batifuza kandi bakiri bato mu rumonge mu mezi 6 arangiye haharuwe abarenga 30 batwarinda bakiri bato ibindi kuri iyi nkuru Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayisomerwa na Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda
Iberuro dukura mu kigo cishirahamwe igitayi neza y'imiryango ABBF mu Rumonge byerekana ko abigeme 31 batwaye inda batifuje mu mezi 6 aheze muri abo harimo 6 basamye inda bafise imyaka 15 abandi 7 bakaba bafise imyaka 16 iyo myabaga usanga ari abanyeshure kandi bagaca baheba kwi Iga. Josephine Rufyiri ajejwe ugwaruka aho mu kigo ABBF aratubwira ico yibaza kuri ibyo biharuro
ntibiteye akoba cyane ariko kandi biranagateye kuko sibike yaba byari byoshobotse ibyo biharuro byogiye burundu kuko ku bwacu ntitwifuza yuko n'umwe yotwarinda atayifuje
muri ico kigo cita ineza y'imiryango barakira ugwaruka bakaruha inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina bikora Imana Charles umubyeyi wo mu rumonga ati haracari hababyeyi batubahuka kuganira iby'ubuzima ndoragitsina n'abana babo
nuvuga ko ari migenzo ya kera yazingamitse abantu ugasanga umubyeyi w'umupapa ntashobora kuganiriza abakobwa biwe akabirekera nyina ngo niwe yobibaganiriza ugasanga umubyeyi w'umumama ntashobora kuganiriza abahungu biwe ibyerekirondoka bijyanye n'amakara meza ngo abone abase niwe yobibaganiriza se nawe ugasanga ntabironkera kanya atagupfupfura ikaronde
uko kudahika iyago abana bivamo kutamenya gutuma abana bakora imibonano mpuzabitsina batikingiye kandi bakiri bato Manirakiza Yvonne Andrew Belize aserukira urwaruka ruhabwa inyigisho aho muri ico kigo
ego igituma atikingira aho mwigeme hari igihe abadafise n'inyigisho ku byerekeye ibyo byari no kwikingira kandi nacugahura n'uruhara rw'ababyeyi ni ruto mu irera ry'abana ntibabereke umwongo umana udahuma kubera abantu benshi ubuzima goma bajya kuronera ubuzima hirya no hino bakabura umwanya wo kuyagisha abana babo
ariko umubyeyi bikora Imana Charles we abona ko kuganiriza abana atari ugushiruka isoni
si ugushirukanya ahubwo byari ngombwa ko abana bakura bazi kazoza kabo mu byerekirondoka rijanye n'amagara meza bakamenya ingene bitwara kugira ngo ntibakomereke bazongere mu bigero n'ukuri bazi mu bigero ingene habwirwa kugenda nitunganije
ibindi bituma abo bigeme batwara inda bakiri bato ni ugushaka gutunga ibintu bizimbye kandi ata buryo bafise Josephine Rufyiri
hariho nk'ibintu byo guhurumbira amaronko ugasanga umwana yifuje kuronka kana kariya hama akababona yuko iwabo kumbure ubushobozi bwo karonka atuburonka canke naho yoba buronka akabona yuko nk'iwabo atomukundira tuvuge nk'iyo telefone kuyitunga akiri umwana mutoya ugasanga usanga shinyo kubirondera mu nzira zitarizo.
Hari nabigeme baja mu bushurashuzi kubera umunyenga wa moto. Muhigwe Dondaxi n'umunyeshure mu Rumonge.
Abanyeshure bashobora gutwara inda bivanye n'ukuntu usanga bafitanye imenyana na motari, bakamenyeza marifti, higembe amahe cha deplacement gacha kijya. Rero uwo motari rero nabacarandira ukuntu yisubiza wa munyenga yamuha agacarandira ukuntu amutwara mu bushurashuzi.
Abandi bagirizwa guhenda bo bigeme na barobyi bivuye ko abanyeshure bamwe mu Rumonge baje kuhiga bava kure barapanga amazu. Bamwe rero barahendeshwa kaboga canke amafaranga kugira ngo bashobore kubaho neza. Hari n'abarezi ibagobe izo baragiye bakibira ibibazo abigeme bigisha. N'abanyeshure b'abahungu birashika bagahenda abigeme bigana. Muhigwe Dondaxi.
Umuhungu ashobora kuba aciye ubwenge cyane mu ishuri, tujya muhungu arashiye ubwenge. Umuhungu nakabwira ati genda ashaka umfashe kwigisha nk'iki iye. Wa muhungu akambwira ati n'ukuri uraza muhenda kwigisha cyane za duhurira hana kandi abikwigisha tuwe ntugira ikibazo. Rero amaze kuza rero arashobora guca mwinjizamwo ubwo busambanyi gusanga barikoze umukobwa atarabyiteguriye.
Ku banyeshuri bakora amabanga mpuzabitsi n'abakiri bato, inkurikizi ku magara yabo ni nyinshi. Ashobora no gutabuka igihe ajyamanye n'umugabo amusumbye imyaka. Iyo byaye naho nyene ingorane zishobora gutuma aho kuri indwara yo mu kigo. Rufyiri Josephine.
Nibyo bishobora kumushikira gihe cyo kwibaruka kuba yakiri muto ugasanga aratabutse umwatata. Hanyuma nko kuri barya abantu baca yiyumvira nko kugenda kugira ibintu byo gukorora inda, arashobora gusanga aragize ikibazo gikomeye ku buryo usanga n'ibihimba byiyo byirondoka byononekaye, ugasanga baramukuyemo n'igitereko agacabaho ubuzima bwiwe bwose atagisubira kurondoka. Kandi
mu kigo c'ishirahamwe gitaye neza y'imiryango basaba ababyeyi kurengera imico bakaganiriza abana ibijanye n'ubuzima ndoragitsina bitagenze uko naho bakabarungika mu bigo bibigisha kugira ngo bakure bazi gutandukanya icatsi n'ururo.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Naramutse neza. Itariki ya 19 y'ukwezi kwa kane 1995, igitero cy'iterabwoba ry'imbere mu gihugu cyahitanye abantu 168 mu mujyi witwa Oklahoma City, umurwa mukuru wa leta ya Oklahoma mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo tuganiraho muri make cyane ikaze mu kiganiro Amerikana. Iki gitero cyakozwe n'umugabo witwaga Timothy McVeigh wari umusirikare wavuye ku rugerero. Mu gitondo cyo ku itariki ya 19 y'ukwa kane 1995, nk'uko tubisanga ku rubuga rwa FBI, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubugenzacyaha, yatwaye imodokari yari yakodesheje ayihagarika imbere y'inyubakwa ya guverinoma y'igihugu yitwa Alfred Murray Federal Building. Imodoka yayivuyemo arayikinga aragenda. Yari yayitezemo igisasu cya kabutindi cyapima gatoni imwe na kilograma 200 yari yikoreye ubwe wenyine. Yageze hirya gato akanda akantu gaturitsa cya gisasu. Kimwe cya gatatu cy'inyubakwa cyarasenyutse kirahirima. Izindi zirenga 300 bituranye nazo zarangiritse cyangwa zirasenyuka. Imodoka nyinshi zabaye imiyonga. Igisasu cyahitanye abantu 168 barimo abana 19 bari mu irerero ryaho ngaho muri iyo nyubakwa, mu gihe ababyeyi babo babaga bari mu kazi nyine muri iyo nyubakwa. Igisasu cyakomerekeje n'abandi bantu bagera kuri 850. Mu mugoroba w'uwo munsi, umukuru w'igihugu y'icyo gihe Bill Clinton yavuze ijambo ryo gufata igihugu mu mugongo.
Bombing in Oklahoma City was an attack on innocent children and defenseless citizens. It was an act of cowardice and it was evil.
Bill Clinton aragira ati iki gitero cy' Oklahoma City ni gitero ku bana b'inzira karengane, ku baturage b'inzira karengane. Ni gitero cy'ububwa, ni gitero cya shitani. Sinshobora kwemera ko abaturage b'iki gihugu baterwa ubwoba n'ububwa na shitani. Ndasaba Abanyamerika bose gusabira abahasize ubuzima imiryango y'abapfuye n'abakomeretse gusabira abatuye Oklahoma City.
To pray for the families and the friends of the dead and the wounded. Pray for the people of Oklahoma City.
Timothy McVeigh yaje gutabwa muri yombi we n'umufatanyacyaha we umwe nawe wari waravuye mu gisirikare witwa Terry Nichols. Mu 1997 urukiko rwakatiye McVeigh igihano cyo kwicwa yanyonzwe mu 2001 rwakatiye Nichols gufungwa burundu. Undi muntu wa gatatu witwa Michael Foucher wari waramenye umugambi wa McVeigh ariko ntiyabibwira inzego z'umutekano yakatiwe gufungwa imyaka 12. Ijwi rya Amerika. Igitero cy'iterabwoba cya Oklahoma City, igitero cy'iterabwoba ry'imbere mu gihugu, nicyo kibi cyane cyabaye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'ibya Al-Qaeda byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 2001 i New York ni Washington byahitanye abantu bagera ku 300. Inzego z'umutekano zemeza ko McVeigh na mucuti we Nichols babikoze babitewe n'urwango runuka bari bafitiye guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imikorere yayo. Shuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi, maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Jutu mwese mkunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya aya makuru. Mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu ijwi rya Amerika.
Darling, darling, if you touch me one more time.